amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Turabaramukije mwese muteze amatwi amakuru y'iwacu yo kuri wa kabiri ni kwigenekereza ya 17 ukwezi kwa 12/2019. Amakuru mushobora gukurikirana ku rubuga ngurukana bumenyi ni kuri wezi 3 akaburungu iwacu akarongo karambitse Burundi akaburungu orwe. Mwishikirizwa na Remo Nzimana bikuru bikuru biyagize. Menyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije iminsi 57 bari mu ibohero mu ntara y'ububanza bamwe n'abandi babasabira kurekugwa kuko bariko bazira akazi kabo. Hashinguranywe iteka umunywanyi umugambwe SNL muri komine Nyabiraba yishwagandaguwe abafashe amajambo basaba ubutungane gukora umuryango wiwe usaba gukingirwa. Urikome gishinze kugwanya abagiwiture n'iseza kugwanya amatungo ya leta bitewe umutima uhagaze n'amadeni u Burundi buguma bufata nayo abunguruza abantu n'ibintu basaba leta gusubiramo inkingo yo kuduza ibiciro by'impapuro zimwe zimwe. Ibi n'ibindi ni mukanya kazi. Ndasubiye kuba ikaze ano makuru tuyahere mu bijanye no kumenyesha makuru ahimitsi 57 irangiye bagenzi bacu ubane babuhiwe mu ntara y'ububanza. Christine Kamikazi, Anyesi Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bahagaritswe kwa 22 ukwezi kw'icumi uno mwaka muri komine Musigati. Bari bagiye gutohoza amakuru yavuga ko hateye abantu bitwaje ibigwanisho bamaze iminsi 5 mu gashoka komisariya y'igipolisi bubanza. Niwicariyo tumushikiriza manza wa Repubulika muri yo ntara yabagiriza kwifatanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Biruko mu gihe kinyamakuru wacu bamwe mu bamenyesha makuru amashiramwe aranira gatakazi na muntu na yaranira ubwigenge bwo kumenyesha makuru basaba ko borekugwa kuko ataca abagirizwa ataruko bariko bakora akazi kabo bari kuriwe n'amategeko. Amakuru y'iwacu tuyabandanirize mu bijanye na politike aho umunywanyi w'umugambo SNL wo muri komine Nyabirabi ntara ne Bujumbura yashunguranywe iteka kuri uyu wa kabiri nyuma y'iminsi 5 agandaguwe. Amajambo yashikirijwe bose basaba ko ubutungane bwokora bamugandaguye baganwa yisunzwe amategeko umuryango wiwe wo usaba gukingirwa. Desire Sindihebura yakubitiye muri komine Nyabiraba.
Indirimbo amarira n'umubabaro nivyo byarangwa abari bishikiye mu itongo ry'abapfuye bita kwa Ziganyure baje guherekeza umunywanyi w'umugambwe SNL Desire Ntahonda basigiye yapfuye arashwe ku munsi wa kane w'indwi heze. Mu majambo yahavugiwe Nestor Girukwishaka ajejwe imigenderanire mu mugambwe SNL ku rwego rw'igihugu yavuze ku izina ry'umushinga mateka wa Gatondwasa yasavye abagandaguye Desire Ntahonda basigiye gusubiza inkota mu gubati bakiga kubana nabo badasangiye ibyiyumviro bya politike.
Abo bamugandaguye bitwaje ukutihanganirana bitwaje yuko batari basangiye ibyiyumviro bimwe bya politike. Abo rero turabasabye nibasubize hasi nibasubize inkota mu gubati kuko kugandagura bene Burundi siko kubaka kino gihugu.
Se wabo w'umuhisi Pascal barakamfitiye yavuze ku izina ry'umuryango yamenyesheje ko uruvugu wabo rwabababaje cyane niko gutaka atakambira ko batosubira kubatera ku muhani wabo nkuko byashikiye umwana wabo.
Uyu rero yababaje mu kugeza umuntu atoronka mu rugero ica bivugako kuko adusigiye impfubyi adusigiye abana bato bakigowe mu mashuri akarasiyo iki natwe aho dusigaye tukasigarana umutima ure emye tutishura mu mwanya ati duhava twongera gutekwa aho mushika hose hijya no hino muntu sabira ko bitosubira kuzodushikira.
Nestor Girukwishaka yasavye abategetsi ngaho muri komine Nyabiraba guhagurukira amabi amazi minsi aguma hibonekeza aca agira kasaba gukubita intaye mu gahanga abagandaguye umunwanyi wabo.
Aha muri komine ya Nyabiraba amaze kuba ibintu byinshi biteshurubwa iyi komine ukutihanganiranira ukwangazwa ubugufungira abantu busa amaremenanya gusambura inzu z'abantu bitwaje izyumviro bya politiki gusambura ingoro z'imigambwe ibintu biriko biraba muri komine Nyabiraba. Turasabye ubutegetsi bugerageze bwisubire ko buraba ukuntu butunganya umutekano w'abene Burundi. Turasabye bene kugandagura uyu muhisi nyakwigendera Desire barondegwe bafatwe ubutungane bubakubita intahe mu gahanga niyabe yamatohoza amwe tumva akogwa ntahere.
kuva Desire na honda basigiye agandaguwe imbonera kuri imwe izwi ku izina rya Merasi aramaze guhagarikwa ku mvuza amatohoza ibirori byo gushingurana iteka uwo munwanyi w'umugambwe sene byatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri paruwase ya Nyabiraba aho abantu isinzi bari baje kumuherekeza hamwe n'inyanka mugayo basanzwe bari basangiye umugambwe bava ijya nino mu bari bavuye mu gisagara cha Bujumbura bari barongowe n'umushinga mateka Agaton Gwasa arongoye umugambwe na hata havuye arangiza ibyo birori.
Tukiri mu bya politike umugwe w'igihugu jejwe amatora seni wemeza ko abajejwe umutekano bafite uruhara rukomeye mu gikorwa cy'amatora cimirije. Petero Claver Kazisa arongoye seni yabivuze mu nama umugwi arongoye wagiriraniye na bamwe mu ndongozi z'abajeje umutekano n'abajeje kwivuna abansi. Uyo arongoye seni asaba izo nzego kwamaze ikora zishira imbere umutekano w'abanyagihugu n'igihugu. Petero Claver Kazisa arongoye umugwi ujeje gutegura amatora seni.
Murazi yuko izo nzego arizo umutekano azo kwivuna abansi bifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho, umutekano w'abantu, umutekano waho ibikorwa by'amatora biba birafasha cyane kugira ngo ibyo bari biranguke byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bo bifashamwo kugira ngo ko bene igihugu bagende mu matora batekanye bafite umutima munda bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe. Ikindi kandi nuko igihe ibikoresho biriko biragenda aho batorera, igihe barya bahagarira amatora aho bakorera be naho bazogenda gukorera mu matora, aho hose yakenewe kuba hari umutekano ukwiye, kandi n'abene igihugu bakeneye umutekano kugira ngo barangure ibanga ryo gutora, barangure uburenganzira bwabo bwo gutora, maze bamerewe neza atakibahungabanya umutekano wabo ari wose.
Ano makuru mushobora kuyaronswa mwanditse ko mushaka amakuru y'iwacu ni ku nimero 76 ubusa 2 ubusa 4 mukanya ibijanye no mubantu.
Amakuru y'iwacu.
Amasindika yabigisha ahurikiye mu runani kose sona aranegura ko takiriko kirakogwa kigaragara kugira politike yo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta ije mu ngiro. Kiganira abahurikiye muri ugo runani bahaye abamenyesha makuru bamenyesheje ko ico kibazo kiraje shinga bigisha ari naco gituma leta yo kwikubita gashi kugira kive mu nzira. Ale majeste barenga
ugurunani rurikemo amasendika bigisha ko sasona rumenyesha ko rutewe amakenga nuko leta ikwega maguru gushira mu ngiro politike gukuraho ubusumba subane bw'imishahara politike iteza kurangira muri kuno kwezi kwa kigarama turimo. Emmanuel Mashandari icegera curongoye ugurunani akamesha ko bitangaje kubona byinshi bitarakogwa
haracariho agahazi. Murazi neza yuko hari sango dufise yuko mu kwezi kwa mbere 2020 ariho ubwo busumba sumbane vyigwa byaho byaheze kugira ngo abakozi bateye kubironka. Ubu rero tugeze mu mwaka wa nyuma ku kwezi turimwo niko kumarira y'amafaranga twazusanzwe tuko turafata ahuye n'ingene akuraho busumba sumbane buke buke twatwibaze tugiye kuronka iki.
Emmanuel Mashandari agasaba leta kunyarutsa na burya bigisha iyo politika ariyo bahanze amaso kugira imishahara yabo iduzwe.
Kubera yuko leta yiha intumbero yo gukuraho ubusumba sumbane bw'imishahara mugabo tukabona yuko ivyigwa biko birakogwa bitarahera, twayisaba yuko mu mafaranga itekanya kugira ngo ishobore guheraheza igice cya kabiri cy'umwaka w'amafaranga yuko kugira kandi kigoro byashiramwo amafaranga yababa nk'imiliyaridi 10 kugira ngo babandanye cya gikogwa cy'uko busumba suma n'ibw'imishahara bwo bandanya bugabanuka.
Gurane rw'amasendika rukamenyesha ko ariko nubwo leta ataco yokora atazohagarika imirimo ariko ibyo bishobora kugirira ingaruka mbi leta na cyane cyane mu gihe cy'amatora na burya bigisha aho abanyagihugu bazotora mu bandi kandi basanze atari bake mu Burundi bashobora kugira uruhara mu bizova mu matora.
Ale majeste barenga urakenuye abunguruza abantu n'ibintu bafise amakenga kwiduzwa ry'ibiciro by'impapuro zimwe zimwe basabwa. Mu nama ya bose yabaye kuri uyu wa kabiri basaba ko ibiciro bishasha byohagarikwa ku neza y'abiyunguruza n'abunguruza abantu n'ibintu mbere bakemeza ko iyo ngingo igiye mu ngiro akazi kabo kazohungabana. Bagasaba leta kugirisha inama bo vyega imbere yuko ifata ingingo aba ni bamwe mu bagize ico bavuga kuri iyo ngingo.
Babitubije bahantu yo gute ko iyo tima yari 2020 iyo kija kuri 50 abakozana yafatiye ko nangahe mbega ko twebwe nk'uko muntu wacu kirazira ko yuzuza ibiciro umwana w'igihugu ariha yama franga sanguari hamuko ibiche kugendera ko ari byazasubira na leta iyo kontoti kinyita ko kukuruma kungeni zengeli ya duu bega bizo amaheza zubaya
ni mtukuli ni mwaleza ili tigingi suwiti kima kuko ya teye mko wa kaisa kwa mbibu 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 mbibu
Kuri ya mba itaake ya mwako Chini hao mbe umusho lako akundiki huku harafyo uki kukie umuhai ni isho zigizi mkawa kukie mtumbi ya vakori hapa mato chima alienzi na chani chani kwa ya rasta anzwe hafisi ngora ne pili wari kwa zikawa zitugije ama doki manamu rafuna wala atugije icho chino mwakila vamelezi kwa uwa muna nashatu kutuchani ishamu nunguru ngozi, chani suwe ngozi, mwana ngozi
mgie chose bagie kutuzi kino nuko bahamagara abalijeni waka hamagara umuguzi waka hamagara nukutransporteri baki ichara waka negosia kugira ngo barawe yuko icho gichiro bagie gushinga itaza kufuna umwe murao bajejwe kutio vienu
Njani ndaje cyane ngo kuri aba vwatire amatasi vwatire zitwara abantu bane batarenga yari ko rero dokima nkizo biteri njane kuri badatuja ariko ara umuhaye bese nako araraba gahari gihari urarati mwuki ni guhemba kumwisha abafise sanje kize kuri aje utumani yitse none ubona bizogenda gutya
mwishira hamwe ryabunguruza abantu n'ibintu watrabu baremeza ko batigeze bagishwa inama kwiduzwa y'ibyo biciro Karori Nirameba umunyamabanga w'iyo shirahamwe akemeza ko bagiye gusaba ibiganiro n'ubushikiranganje kugira barabe ingene izo ngingo zotuma icyo gisata kidasubira inyuma Karori Nirameba n'umunyamabanga wa Atrabu
kubijanye n'izi ngingo zafashwe zo kuduza izo mpapuro mpijeje kubabwira no vuga ko haba umurwi wizi ibyo bintu mbere ntitwigeze twebwe nk'abasanzwe bakora igikorwa cyo gutwara abantu n'ibintu dusanzwe tunaserukira benshi bakora uyu mwuga ntitwagishijwe inama mugabo nibaza ko atari rarenga n'ahantu hari ibyiyumviro tuzokwandikira ubushyiranganje kugira tubumenyeshe aho duhagaze na cyane cyane byoba kugira dushobore kubahiriza amategeko y'igihugu mugabo natwebwe duhigirageze gukingira umwuga wacu dusanzwe duhurikiyemo kuko nk'uko mwabibonye ni bintu bisaba ko amafaranga duga muri ico gihe rero iki gisata twama twasemereye cyane abo mu bushyiranganje batujejwe barabizi ko ari gisata twama twasemereye ko tugikoreramo duhomba muri ico gihe rero tuzohiza tuganire nabo turabe ibyokorwa kugira usanzwe akora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu cyacu nawe akore agororokewe ashobora gukora ibironko inyuma
Amakuru y'iwanyu.
Hano makuru tuyarangirize mu bijanye n'intwari ibereye ishirahamwe gishinze kugwanya abagi bituriye n'iseza wajya amatungo ya leta ritewe umutima uhagaze n'amadeni igihugu cy'u Burundi kiguma gifata. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom yemeza ko mu myaka ine iheze ayo madeni yiyongereye ko inshuro zine mu itangazo Olicom yacize ahabona ribabazwa nuko ayo madeni adafatwa kugira teze imbere abanyagihugu n'igihugu Gabriel Rufyiri arongoye Olicom
fata madeni ni ibintu bisanzwe mugabe kibazo kihari ni ingene ayo madeni afatwa acaza gukoreshwa kwibwa akazoza kurihwa n'abantu batigeze bayakoresha ikintu kibi kindi nuko turaze nk'ideni ry'u Burundi no munsi ideni afashwe rishobora gutuma hashobora kuba ibibazo byinshi cyane ku gihugu murabona yuko mu myaka iri munsi y'itanu amaze kuduga inshuro zirenga zine nuko leta yofata ingingo zituma abanyamitahe bava hanze baza mbere nabo mu gihugu nabone bagashyiraho imitahe yabo nuko hakwiye kuba politike ijanye n'ubutunzi hamwe n'ibijanye n'amafaranga kuko turabona neza yuko politike zihari uno munsi ni kibazo kumva igihugu gifise busa hafi amafaranga y'agategekanyo icyo bita reserve and devise ni kibazo gihambaye cyane ku buryo dushobora guhagarara umwanya wari wose kumva habaye kimwe twita mu gifaransa cessation de paiement. Ibyo rero ni bibazo bikomeye cyane mu bintu by'ubutunzi.
Tukiri muri cyo gisata nyene ubusumba sumbane bw'abantu bwaravuye mu bijanye n'uburyo ubu buri ko bufatira cyane cyane mu bijanye n'iterambere ry'ubuhinga bwa none byemezwa na Janine Hashazinka umuhinga mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu mwishyirahamwe pnidereje ry'iterambere ku isi. Uyu muhinga akavuga ko naho hari byakozwe hari abakibuze ibyankenerwa ari cyo gituma haba abagaragaza umubabaro w'ingene babayeho mu bice bitandukanye by'isi. Janine Hashazinka n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu mwishyirahamwe EPNIDE.
Ikiceganyo cerekanye yuko byinshi byakozwe ariko ko hakiri benshi ariho batari bake batashobora gushika kubura ibyangombwa ibyankenerwa ibyo bita refondamento. Hariho abakiri muri iyo situation nubwo bigenda bigabanuka ku isi. Hanyuma rero ikigo cya kabiri cerekana yuko ubusumbasumbane butuma abantu bagira ukwihebura bakabona kazoza katariko bakagenda bihebura ico gituma ubona abantu benshi ku isi mu bice byinshi by'isi hari ico twita ama revolte ico twita abantu baje mu mabarabara abantu ba kubera batabona iyo bari ko baraca. Hama hari ikindi cerekana yuko abana cyane cyane ibintu bijanye no kwiga bijanye na sante tumwa n'ingene umwana aba yarabaye toyi ingene yakuze ingene yagiye yevuriwa. Ni ukuvuga yuko umwana avutse mu muryango ukenye kenshi biramukora ko gushikaho niyakuze ugasanga agumye muri bwa buzima bw'abakene atari cyo kimwe n'umwana yakuriye mu muryango ukize kuko bimworohereza kwiga akaja mu mashuri yo hejuru cyane arivyo bituma nawe nyine agira ruvini iri hejuru cyane.
Ni no kuri iyo nkuru turangirije ko ano makuru nkengurukire mwese mwayumvirije n'abagize ico baterera kugira aboneke. Remunzi Imana na yabashikirije ndabivurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Murakoze.
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.